Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 2023 kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi 2023 kaze muri ano makuru mu rurimi rw'Ikirundi twabateguriye kuri Radio Inzamba Gateka Kawe nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambi kunyanyisha Abarundi ngo urikuwe nk'ukwezi nk'uko bivugwa na Frederic Bamvinyumvira arongoye urunanise for Arusha rwishinze kugarukira amasezerano y'amahoro y'Arusha. Akabivuga inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavugiye ko uwo mugambi wateye intambwe ishimishije muri kino gihe hari mu ntango z'indwi mu nama ya 78 ishirahamwe mpuzamakungu. Nayo barimyi b'umuceri barimira mu mwaba wahitwa mukaziye muri komine ya Giharo iri mu ntara ya Rutana baridoga bakavuga ko bamaze hafi ya mezi abiri bataronka amazi yo kuvomera imirima yabo twari bateguriye muri ano makuru. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi naho tubabwira ingene abasanzwe bafasha Burundi atacizere bafitiye leta bakaba bahitamwe gucisha ifashanyo mu mashirahamwe akorana n'abanyagihugu. Amakuru twabateguriye sayo gusa ido nido yayo ni mukanye sase ndabahaye ikaza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndabaramukije nongera kubaha ikaze muri ano makuru duhere ku mutekano muke. Abana batatu bakomeretse kuri uyu wa gatandatu biturutse kuri grenade yaturitse mu gihe bariko barayikinisha hari imbere y'umutaga ku musozi wa Mubuga uri muri komine n'intara ya Ngozi. Inkuru zivaho habereye iyo sanganya zimenyesha ko umwana yinjiye mu cumba c'abavyeyi akuraye grenade acaja kwikinisha n'abandi bana. Bivugwa ko abavyeyi bobo bari bagiye mu bikorwa mu nyuma ngo niho yaturika baca barakomereka umwe mbere ngo akaba yababaye cane. Ayo makuru babandanya menyesha ko abo bana muri kino gihe bariko baravurirwa ku bitaro bikuru vyo mu gisagara ca Ngozi. Nyenurugo asanzwe ari umwigisha ngo yahavuye hagarikwa n'igipolisi kugira akogwe ko batohoza mu gipolisi Ngozi bagasaba abanyagihugu kudatunga ibigwanisho bicira umuriro batabifitiye uburenganzira. Umugambi wo kunywanisha Abarundi ngo ugeze ku nkamwishimishije nyuma y'imyaka itari mike igihugu kiri mu ntambara mu Burundi. Ivyo nivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama y'abakuru b'ibihugu igira biya 78 ishirahamwe mpuzamakungu. Umukuru w'igihugu agasigura ko Abarundi muri kino gihe bari mu bikorwa by'iterambere tumwumviriza.
La confiance et la solidarité devraient être
ukwizerana no gushyigikirana bya bikwiye kuba umushinge w'umubano hagati y'ibihugu kugira hagwanywe akarenganyo n'indyane. Ni kuri izi nyine mu Burundi twihangiye ndo yo kwigisha icyo cyiyumviro cyiza mu banyagihugu. Inyuma rero y'imyaka igihugu buri mu njyane umugambi wo kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi ugeze ku ntambwe ishimishije kuko Abarundi bashigikiranye mu kuronderera hamwe iterambere rirama. Ni muri iyo ntumbero duhamagarira ibindi bihugu gushyigikira ibikorwa bya Leta y'u Burundi kandi turashyigikira imitahe mvamakungu mu gihugu cyacu.
Murundanise for Arusha ruburikiyemo imigambi iharanira amasezerano y'amahoro y'Arusha bavuga ko umugambi wo kunyanyisha Abarundi uri kure nk'ukwezi ku ntwaro ya CNDD-FDD. Frederic Bamvinyumvira arongoye urwo runani asigura ko iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye idatangaje kuko yama ariko agerageza kwitera amashugwe. Ku bwa Bamvinyumvira umugambi wo kurondera ukuri no kunyanyisha Abarundi ntaco urashika ko kuko n'umugwi sever washinzwe ico gikorwa wafashe iyindi ntumbero y'ukubiba urwanko rushingiye ku amoko tumukurikira.
Wewe ni uko abivuga kandi umukuru w'igihugu nta n'ikindi yovuga atari ico nyene kuko ntiyovuga ngo abantu bimeze neza kandi ari batwara igihugu yabwirizwa kwini na haza niko bimeze. Kirundi barabivuga neza bati no kwihera impundu mu kirago kubera ko niko abibona kandi niko abiza kubivuga kugira ngo abantu bavuge bati ari nica ariko arakora handi bavuga ati none ko bimeze nabo ukora iki ngaho ni wigiye. Iyo ntambwe ishimishije njewe ntayo mbona kubera ko iyo hari politike mu gihugu urumviriza abantu bose hirya no hino ico babivuga ko kugira ngo umenye yuko byukuri hariko haratedwa intambwe yishimishije abarundi bavuga bati turiko turatera intambwe turanga tariko turasubira inyuma ariko urumviriza hirya no hino urabe ibyigwa n'urya murwi byamugura abona kuvugiyeho ingene wagiye utibi birenge uyu munsi rabahugeze je nkavuga nti twame dusemera yuko ibi bikorwa by'uyu murwi bimaze gusohoka mu nzira twari twabiciriye y'amasezerano ya Arusha ntawo uvuga ngo biriko biragenda nkuko byari bitegekanijwe wacitse umurwi wa CNDD-FDD ntukira umurwi w'igihugu kuko n'umurwi uri kuratunganya ibikorwa bya CNDD-FDD nkuko CNDD-FDD ibishaka si nkuko abarundi bari bavyipfuje ni nkuko CNDD-FDD ibishaka no kuvuga n'ukuri no kurikuranira kwa CNDD-FDD si uko abarundi nacyo gituma ntavuga ngo hari ibintu byiza bishanyuye biriko biraranguka mu gihugu cy'u Burundi.
Tubananije nano makuru twateguriye myidogo ni yose mu arimye w'umuceri bakorera mu mwaba wahitwa mu kaziye muri komine ya Giharo iri mu ntara ya Rutana. Bavuga ko kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka atamazi bafise yo kuvomera imirima yabo bakagiriza umukuru w'ishyirahamwe ryabo ko abifitemo uruhara mu kufata nabi no kunyuruza amamashine iyo kuvomera uwo muceri. Iyo nkuru tuyibaze Josephine Johnson Nkunzimana.
Amakuru dukura ngaho muri komine ya Giharo atumenyesha ko kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka abo barimyi b'umuceri atamazi yo kuvomera imirima yabo bafise bidoga. Bavuga ko umukuru w'ishyirahamwe ryabo bitabanyikwa batanzira saginyo asanzwe umwanyi w'umugambwe CNDD-FDD ari wabifitemo uruhara bamwagiriza kuba yarazibiye imiringoti y'amazi yo kuvomera no kuba yaragurishije imashini zibiri bakoresha mu kuvomera atansiguro n'imwe atanze. Sivyo gusa bamwagiriza gutwaza umukazo mu kurongora ishyirahamwe ryabo. Muri rusange bivugwa ko abarimyi b'umuceri barenga 800 muri kino gihe ari bafite ico kibazo cyo kuvomera imirima yabo y'umuceri. Iyo mirima ngo yaratanguye kuma kubera ubukene bw'amazi. Ico kibazo bavuga ko bamaze kugitura abajeje intwaro muri komine biba iby'ubusa bagasaba umukuru w'igihugu kubagarukira amazi atararenga inkombe. Muri ico kibazo c'abarimyi b'umuceri ngaho muri komine ya Giharo twarondeye kuri telefone urongoye iyo komine Ridini nazo co kimwe na baranyikwa yagirizwa nabo barimyi ariko ntitwashoboye kubaronka. Ivyo biruko mu gihe mu kwezi kwa gatatu k'umwaka nyene hari hafashwe ingingo yo guha ihinguriro ry'isuka n'isosumo imyaka 5 ariyo Mukaze, Mazimero, Gatonga, Kinwa na Nyamikungu kugira ngo ryagure imirima yaryo ry'ibikaju ariko iyo ngingo yahavuye isubirwamo irafutwa nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha.
Urakoze Josephine Jones Nkunzimana tumira mate hanyuma tubandanye nano makuru.
Inzamba
nkuko vyama komisi yose ya gatandatu uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko. Uno munsi tukaba tugaruka ku myidogo ya leta y'Urundi ivuga ko abasanzwe bafasha Burundi bahitamo gucisha ifashanyo yabo ku mashyira hamwe yakorana n'abanyagihugu hakuyacisha muri leta. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Zawadi Grace.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta y'u Burundi iridogera abasanzwe bayifasha ko badashigikira imigambi ya leta yo guteza imbere igihugu nk'uko ibishaka. Ivyo ngo bikagaragarira mu kuntu ibihugu n'amashirahamwe bishima kudayifashanyo yavyo leta ahubwo bikayiha amashirahamwe akorana n'abanyagihugu. Mbe none ifashanyo zidaciye kuri leta ntizishobora gufasha mu iterambere. Leta kugira ntibicizegwa n'abasanzwe bayifasha biva kuki? Mu kurondera umuco kuri ivyo bibazo, ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 23 nyakanga twegereye umuhinga mu by'ubutunzi ku isoko mugishikirizwa na jewe Zawadi Grace nabahaye ikaze. Ifashanyo zica ku yandi mashirahamwe atari leta mu Burundi ntacyo zifasha mu iterambere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabimenyeshereje mu nama mpuzamakungu igira 78. Ndayishimiye yamenyesheje ko ahubwo inyuma y'izo mfashanyo haba hinyegeje inyungu z'ibihugu biba byazitanze.
Le triste constat est que l'aide publique au développement
kidevre apuye
ikibabaje nuko ifashanyo zo kwiteza imbere zategerezwa gufasha leta mu bijyanye na kigoro kayo ko kurondera imibereho myiza y'abanyagihugu zagiye ziraherengetera ubuke buke zisubirizwa imfashanyo zihabwa abatari muri leta ku nyungu za politike z'ibihugu bitanga izo mfashanyo ugufatana mu nda kw'ibihugu kwategerezwa gutuma ibihugu biteye imbere bifasha bimwe biboneka ibihugu bitaratera imbere mu by'imibano no mu by'ubutunzi hari umwibutsa w'ikirundi uvuga uti nta utungira mu boro umwibutsa usigura ko ufashije mugenzi wawe gutera imbere ubutumye na wewe ugira iterambere rirama naho hari izo ntambamyi zose Burundi buguma bwizeye kwiyi inama ya bose izofasha mu kugarukana icyizere ibindi bihugu byogirira igihugu cyanje kandi hakajamwo ingufu nshasha mu bijyanye no gufatana mu nda kw'ibihugu
à renouveau en ce qui concerne la solidarité internationale.
Leta ikwiye kwikubita gashi ahubwo mu gukoresha neza imfashanyo iba yaronse kuko kugira abasanzwe bafasha Burundi bayizere itegerezwa kwerekana ko hari intwaro ibereye bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize.
Icya mbere nuko iterambere rya Afrika ntirizozanwa n'imfashanyo uko yongana kose. Ifashanyo zo hanze zifasha ibikorwa igihugu kiriko kirarangura gikoresheje uburyo gifise nkuko mu Kirundi bavuga ngo amazi masabano ntamari inziro canke kwa kimuhana kazi mvuri hise nta gihugu co kwibaza ko kizotera imbere gikoresheje ifashanyo ahandi yaba ifashanyo yateza imbere ibihugu Burundi wabuteye imbere cyane kuko Burundi bwo kwidoga ko bitaronse ifashanyo no wabwira ko nk'akarorero hagati y'umwaka w'2023 n'umwaka w'2016 imfashanyo z'abafasha Burundi zavuye ku mafaranga imiliyoni 90 gusa z'amadolari mu mwaka w'2023 zishika ku mamiliyoni 750 z'amadolari mu mwaka w'2016 ni ukuvuga ko imfashanyo Burundi bwaronse zikuvye ibice 8 mu myaka 13 gusa abafasha Burundi rero bari bahagurutse barafasha leta nshasha ivuye mu masezerano ya Arusha ariko ikintu umuntu yokwibaza none izo mfashanyo zose zagiye hehe zarafashije iterambere ry'igihugu zarafashije ku gihugu cimbura byinshi kugira ntigisubire kuzera inze ibyo nibaza umuntu yibaza ica kabiri ibihugu bironka izo mfashanyo bitegerezwa kuzikoresha neza nta mfashanyo zihabwa igihugu kitubahiriza agateka kazi na muntu nta mfashanyo zihabwa igihugu cica gitoteza gifunga cangaza abanyapolitike abadaharanira ibyicaro vya politike abanyamakuru nta mfashanyo zihabwa igihugu aho abayobozi basahura bagasesagura izo mfashanyo ntizije mu iterambere ry'igihugu reka nta mfashanyo zihabwa igihugu ubutungane budakora neza ivyo rero nivyo vyabaye ku Burundi kuvaho umwaka w'2015 abarundi biyamirije isambugwa ry'amasezerano ya Arusha abahora bafasha Burundi bamwe barahagarika imfashanyo abandi barazigabanya bigaragara ica gatatu ntawuvuga ko imfashanyo zahora zifasha Burundi zoba zagiye gufasha amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike canke imigambwe igwanya leta ngo kugira aya mashirahamwe arangura inyungu z'abafasha sivyo namba izo mfashanyo zagiye gufasha ibindi bihugu byubahiriza ibisabwa n'intwaro by'intwaro ibereye
ibihugu byose bironka imfashanyo ziciye muri leta birasabwa n'amashirahamwe n'ibihugu bitanga imfashanyo kubanza kuba igihugu cubahiriza agateka kazi na muntu kuba igihugu gishingiye ku mategeko kurekera imigambwe amashirahamwe yigenga ibinyamakuru n'amaradiyo uburenganzira bwo gukora murahejeje kwiyumvira ko kugira leta ironke imfashanyo nyinshi kandi ironke n'uburenganzira bwo kuzikoresha uko ishatse bizova kuri yo yonyene aha ni ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye Zawadi Grace nayo ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye cari kiganiro ku isoko
mu gusozera no makuru Edi Claude ni nahazwe yaducire ku mayanga makuru yanditswe n'inyamakuru muri yindwi turiko turasozera tumutega matwi
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Tuyahere ku kimenyesha makuru Rwanda Tribune chanika kumabi akoregwa muri komisariya y'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura aho bita BCR chanke Bureau Special de Recherche muri mu Faransa. Kubwico kimenyesha makuru ngo abafungirwa muri iyo komisariya babona ayo inkoko yaboneye kumugezi ngo bahafungirwa ari benshi cyane atama dossier bakorewe bikumvikana ko atanaho baba banditswe izuba canke imvura inzara n'imbeho hamwe no gufatwa bunyamaswa bituma bagira umwiheburo udasanzwe. Cyo kimenyesha makuru kimenyesha kandi ko ivyo biro atari agasho ahubwo ari kibanza abantu bike kwa ko ivyaha bashigwamwo mu kiringo gito imbere yuko bihutira kubarungika muri parake. Nkuko rero icyo kimenyesha makuru kibandanya kibivuga ngo uko byifashe ubu ngo ivyo biro byari bipfungiwemo gushika kwa kabiri igenekerezo rya 19 za kuno kwezi abantu bashika amajana indwi kandi ngo batutikiranijwe mu bwumba buto buto bwuzuyemo imibu n'ibihere. Uwo munsi nyene niho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu washika uca urekuza bashika amajana atatu harimwo abagabo amajana 252 abagore 25 n'abana 23. Tukibandanya ano makuru UBM News kivuga kubasirikare batandatu bahagarizwe batanu muri bo barapfungwa inyuma yo gutana mu mitwe no gwaruka gwimonera kure ni mu ntara ya Cibitoke. Kubwico kimenyesha makuru ngo abo basirikare bakorera ku kirindiro cahitwa mu ruhagarika muri komine Buganda muri yo ntara nyene ya Cibitoke. Abo basirikare mu ikambi y'ijana na 12 ikorera mu ntara ya Cibitoke bari batanye mu mitwe n'ugwaruka bw'imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihe bari ko babuza ubwo gwaruka gwashaka gutwara inka zitari nke mu gihugu kibanyi cha Congo ziciye mu ruzi Rusizi. Abo basirikare batandatu barafashwe ku genekerezo rya 13 muri uku kwezi kwa cenda bajanwa mu gasho ariko mu ijoro ryo ku genekerezo rya 16 rishira 17 za kuno kwezi umwe muri bo yaratorotse. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru kuri Radio Inzamba gateka kawe muri Nondwi. Tuyasozere ku nkuru y'icikagurika ry'umuyaga nkuba ivugwa mu ntara ya Gitega byandikwa na SOS Media. Abanyagihugu bo muri quartier ya Zege bavuga ko iryo cikagurika rituma ibintu bitari bike byononekara. Bavuga ko abakora mu mazu bamweramwo imishatsi, abacuruza amata, abasyesha amamashini ibintu bitandukanye, abakora akazi ko gusudira ivyuma, abo bose basa n'abahevye ubuzi bwahora bubasahiriza imiryango. Abavyeyi bafise abana biga bavuga ko bizogira ingaruka mbi ku mwimbo w'abana babo mu gihe haheze ikiringo c'indwi amashuri atanguye. Akaba rero ari kuri iyo nkuru tugarukije kwa makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Tuko turasozera mwari kumuna ya dikro de nazwe kama ndawa sezeye tabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye naho utaha kwa tanda tu uza kwenye Radio Inzamba agateka kao.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Eddie Claude ninahazwe. Aha rero niho hagarukiye amakuru twari twabateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye, mugiraho muba mwubahwe naho ubutaha.